Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe Ndongo ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Muri HCR bari batubare ko amahema tuzaramara amezi atandatu bakaduhindurira. Mugabo twararindire ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha agaruka ku kibazo c'amahema yabatabagurike mu gihe imvura buca itasura. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro by'abarundi vyongeye kwegezwa inyuma. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndababwire muri make yuko abaguye mu isanganya y'ikamyo yari itwaye igitoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baza bageze kuri 50 nk'uko byashikirijwe n'abategetsi. Iryo sanganya ryo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabaye ejo kwa Mungu. Perezida Joseph Kabila yaciye ashinga ikiganda 13 cyo kwibuka abo bapfuye. Iryo sanganya ryabaye mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu muri Ntunga. Naye mvuze ko hari ejo kwa Mungu igihe ikamyo yari itwaye igitoro yasekana n'indi modoka ku kilometero 120 mu ngiro bw'umurwa mukuru Kinshasa. Umushikiranganje wo gutwara abantu Jose Makila hamwe n'uwo w'amagara y'abantu Oli Ilunga bavuze ko abantu 20 bapfiriye ahabera iryo sanganya, abandi baza gupfira mu bitaro. Abanyagihugu muri Cameroon baraye bitabiriye amatora yo guhitamo perezida wabo mushasha mu rutonde rw'umunani bitoje. Harimo perezida Paul Biya w'imyaka 86 y'amavuko amaze imyaka 36 ku butegetsi. Umutekano wari ucungerewe bikomeye mu ntara zivugwa mu Icongereza nyuma yo gutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu bisagara bitari bike vy'izo ntara. Abarorezi b'amatora barimo abo umuryango umwe bwa Afrika bari bavuze ko batazoja mu bumanuko no mu buraruko bushira uburengero bw'umutekano muke uharangwa. Perezida Biya hashobora kongera gutorwa na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe no kumvikana ku mukandida umwe yobaserukira. Ubwiza nshingiro rya Cameroon rivuga ko ivyavuye mu matora bitangazwa inyuma y'iminsi 15. Igipolisi mpuzamakungu ya Interpol catangaje jo kw'Imana ko caronse ubutumwa bwo gutanga imihoho ku muyobozi wacu umushinwa Meng Wanzhou. Yabuze kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 9 kandi yagirizwa n'Ubushinwa guca ku bintu n'amategeko. Ugutanga imihoho kwiwe kwagiye mu ngiro ubwo nyine bakibona ikete giwe. Interpol ivuga ko icegera ciwe Kim Jong-yang yamuka muri Korea y'Epfo ariwe agiye kuba arafata ivyimfata kibanza ubutegetsi bwa Interpol. Meng, umushinwa wa mbere yayoboye Interpol, yabuzwe ubwa nyuma ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icenda aho yava mu gisagara cha Lyon mu Faransa ku cicaro gikuru cha Interpol. Ubushinwa bwari bwahisemwo kutagira ico buvuze kuri Meng kuva igihe abategetsi b'u Faransa bavuga ko batazi aho ari kwa gatanu. Batangaje ko Meng ariko aratohozwa ko kuvyo yagirizwa ko yarenze amategeko. Igipolisi ca Interpol cashikirije ko kigiye kuzotora umuyobozi mushasha azorongora imyaka 2 sigaye ya manda yiwe mu kwezi kwa 11. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika muce ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankomanzi kuri mwe mutwumva muri Arusha Tanzania.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi ibiro by'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yatangaje ko ibiganiro bihuza abarundi bya bitegekanijwe kundi bizavyigije inyuma. Mukapa yasiguye ko bizoba kuva itariki ya 24 gushika 29 z'ukwezi kwa 10 rigize gatatu. Ivyo biganiro vyigizwa inyuma uno mwaka. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu akurikiranira hagufi ivyo biganiro, Pierre Claver Niyonkuru.
Umunganizi ntayigayezwa w'umuhuza matate y'abarundi niwe yatangaje ko ibiganiro bihuriza abarundi hanze y'igihugu vyigijwe inyuma. Makocha Tembere yamenyesheje ko ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizoba kuva itariki 24 gushika 29 z'uku kwezi kw'icumi. Ni mu gihe ivyo biganiro vyari vyahamagajwe kuva itariki 19 gushika 24 z'uku kwezi, nkuko biri mu butumire bwarungikiwe abanyepolitike batandukanye. Makocha Tembere asanzwe ari nawe muvugizi w'umuhuza Benjamin Mukapa yabuze atwara igihugu cha Tanzania, yasiguye ko uko kwigiza inyuma amatarike vyatumwe na bamwe mu bo kwitabira ivyo biganiro basabye kumugaragara ko bohabwa umwanya wo kuja mu minsi mikuru ikomeye ku gihugu. Tembere yavuze ko abo bifuje ko bohimbarize Bujumbura umunsi mukuru w'incungu ya demokarasi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Uwo munsi nawo utegekanijwe itariki 21 z'uku kwezi, ari naho yagandagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993. Amakuru ijwi ry'Amerika ryaronse ni uko uruhande rwasavye ivyo ari leta y'u Burundi. Mu byo ubwo ruhande rwasiguye harimo ko bitabereye ko ibiganiro byoba mu gihe igihugu kizoba gisa n'ikigandariye incungu ya demokarasi. Umwe mu batwara umwambwe wemewe n'amategeko mu Burundi yabwijwe ijwi ry'Amerika ko nka bose abanyepolitike bari bamaze kwishura umuhuza kubazo kwitaba iryo sango rya mbere. Ko gyegijwe nyuma rero yagize ati uko zivugijwe niko zitambwa, tuzokwitaba kuri iyo sango yindi turi kumwe na leta. Hagataho umuhuza Mukapa yari yagabuyemwo abazo kwitaba ivyo biganiro imici ibiri. Uretse uwo mugwi w'abanyepolitike hari uwundi muce ugizwe n'abadahana inyungu za politike, aho harimwo amashirahamwe yigenga, abaserukira urwaruka, abakenyezi, ibimenyeshamakuru n'amashengero. Abo batumiwe kugira abazo kwitabe mu mibonano izoba ku itariki 16 gushika 17 z'uku kwezi nyene. Gushika ubu Mukapa ntacarashikiriza kuri ayo matarike ko nayoba yigijwe nyuma. Umwe mu batumiwe muri uwo mugwi yahunze igihugu yabwijwe rya Amerika ko atakindi barabwirwa atari ubutumire bahawe gusa. Yiteze ko bobo atakizohinduka kuko batari abanyepolitike, naho nabo nyene incungu ya demokarasi bayubahiriza. Bigize gatatu ivyo biganiro vyigizwe inyuma kuva uno mwaka utangura. Ni gice ca nyuma cari kuba cabaye mu kwezi kwa gatanu nkuko abanyepolitike babivuga. Mu nyuma vyari vyashizwe mu kwezi k'umunani guheze, ariko naho nyene birasiba. Abo banyepolitike bizeye ko iyo sango yindi nshasha yatanzwe izo kubahirizwa n'impande zose zatumiwe. Ico bikoze abo muhuza yashimye gutumira bose baramaze guhabwa ubutumire. Ubu bavuga ko hari hasigaye ko barungikirwa amatike y'indege. Mukapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hirya no hino ingene amatora yo mu mwaka w'2020 yotegurwa neza, ingene umugambi w'amahoro woshikwa ko n'ingene woshigikirwa n'akarere hamwe n'amakungu. N'ubu Mukapa ahamagarira begwa n'amatati bose kwitaba ivyo biganiro ku bwinshi. Yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyumviro. Ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizobera hitwa Ngurudoto mu hoteli iri mu ishamba ku birometero nka 40 uvuye mu gisagara ca Arusha muri Tanzania. Ni kibanza cugaye gikunze kuberamwo imyiherero y'abakuru b'ibihugu. Umuhuza Mukapa avuga ko ari gice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahoro arama. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. Runanirwa abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi urafise amakenga ko imivyaro y'ikawa yateguwe ishobora kudategwa neza uno mwaka. Ni mu gihe abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishyirahamwe Sogetal bavuga ko batazokwitaba isekeza ryo gutera ikawa gushika imvura itasurira. Imvo nyamukuru ni yahe? Ni kwera gahembo k'ikawa bashoye uno mwaka gushika nino saha batarakaronka? Inkuru twategure na mugenzi wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Uko umwaka utashe abarimyi baritegurira gutera ikawa. Uyu murimyi asanzwe ashorera ikawa yiwe ku itonorero rya Camugani muri komine ya Ngozi avuga ko amatuta y'imivyaro yateguwe kugira abifuza gutera ibipimo bishasha canke kwagura ivyo bahorana ndetse no gusubiriza ikawa zishaje baronka izo batera
twebwe twa dusanzwe turi mu bantu bagiye kuropeka ikawa tudishira mu bidongori hari akuruzi kwanja kiki kandi mbere nahaciye uwo munsi nabonye ko zigeze guteragirwa nko mu mwaka tuvuge ugiye kubuza bakazoziduha hanyuma mugabo iteragira ry'ikawa tudisubiriza nko mu gipimo ikibazo kigoye ku buryo bw'uko tubona inguvu ni nkeya mugabo kubera itegeko hari n'itegeko leta ivuga ati wewe tora ikawa umuntu akayiyo sitora
kubera ikihora indakujamo inguvu za leta kuko bitahora inyishu ni iy'abarimyi bashoreye ku matonero yasoje tare ngozi
inguvu ni nkeya kubera nta gahembo turigera tubona kandi twarashoye ikawa mbese turafise abana turabavyeyi turabarezi twarabuze ikintu tuvushisha abana baja ku mashuri bamwe twarariye amadeni abandi nabo uburesi baramaze kubutorera impuze ya rimwe bitawe umugwaze
uraba twaratanze basi ya kavu twabuze n'ukuntu twawugombora ubu nyene twashitse intege no mu mapikinyeri sinzi ukuntu tuzaza kuzikorera kandi nta n'uburyo tuzaba dufise aho imvura igwira
iho nta n'uwose ushobora kuzitera ubu ni batabanje no gutanga agahembo kubera no kuzisasira ntawe usasira ubu harabuze amafaranga yo kugura izisasizi ntiwashyira nk'umukozi utagomba kumuhemba umukozi uba ushyize magosa amafaranga ubwo byazinze bakazana ayo mafaranga munakiriho nta n'imbuto yo guteragira agatasi nakavu munakagura
uko biri kose guhimiriza gutera ibipimo bishasha by'ikawa birabandanye uyu mufundi w'indimo wo muri komine ya Kiremba avuga ko bitoroshye kubisigurira umurimyi akenanye udupapuro yashoreye ko ikawa atarahembeka
cyo turabasigurira ko umuntu afite yishyuza atangana n'uwishyuzwa ati icyo kibazo ntikiri hamwe dufate ku ntayango zanjye tugeze amaso namwe barayaruka muri sogestar ati ariyo ntiwe murabikurikirana bamwe barabyumva mugabo abyumva n'abantu baciye ubwenge bavuga ati ibyo birashobora kuhaba mugabo imigambi barimo ngura buke buke mugabo
ntambira kaje France warongoye abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi avuga ko imivyaro y'ikawa myinshi ishobora guhokera mu mapepiniyeri abivuga afatiye ku myidogo y'abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishyirahamwe Sogestare Ngozi
n'ukuri biratugoye cyane kuko iyo tumutababwira gutera ikawa gusubiza ikawa zishaje batararonka aka gahembo barakora nyine bakabona kuba kugaye kubera yuko uri kurabwira ibintu nta nyungu bizana kubera yuko bamwe barabitegera ariko abandi ntabitegera jewe mbere ndafise ubwoba bw'imivyaro myinshi mu pepiniyeri ko batazava yitera neza nk'uko bitategerezwa kuko n'uwategura gutera ikawa arashobora kuvuga ati ngwana no kurondera udukayi tw'umwana ngwanye no kurondera akaniforme kiwe none sinosubira kuja kurima umurima w'ikawa hariya mushasha ntaragira ntararonka agahembo k'uyu mwaka ku buryo bwinshi na jewe ndimwo babukura mu ikawa
ubwo abarimyi bashikana imyidogo y'agahembo kabo mu kwezi kw'indwi ijwi rya Amerika ryaregereye ishyirahamwe Sogestare Ngozi kuva icyo gihe gushika uno munsi iryo shyirahamwe rivuga ko ikibazo kiri mu minwe ya leta mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi bavuga ko bizeye ko leta igiye gukura vuba mu nzira icyo kibazo mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta batanze kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yasavye batararonka agahembo kabo kwihangana amenyesha ko leta iriko irakosora ibitagenze neza mu gisata cy'ikawa kugira abatararonka agahembo kabashikire ni mu gihe n'inama nkuru y'umutekano yarayitanze indwi zibiri gusa kugira amashyirahamwe yose atarahemba azobe yabikoze Ingozi mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye murumvise rero yuko yavuze ko hari mu kiganiro cabavugira inzego zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi byavugiwemo suno musi rero no musi turi kuwa mbere yari inkuru twabasubiriye mu kanya cyo tumandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, ibihumbi 15,675 n'ibihumbi 12,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 n'ibihumbi 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye Rwanda rwarifatikanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha, umunsi wahimbaje mu gihe ikigega cashizweho guteza imbere imibereho ya mwigisha citwa umwarimu Sako kimaze imyaka 10 gishinzwe. Ico kigega mu gushingwa cari ca gifise intumbero yuko coza kiraronsa abigisha ingurane kugira ngo bashobore kwishingira iyindi mirimo itandukanye. None nyuma y'imyaka 10 ico kigega ico cari cashingiwe kiragegwaho. Inyishu mu nkuru ya mgenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima.
Umushahara w'intica ntikize mwarimu ahabwa mu Rwanda ni ingingo imaze igihe kitari gitigaruka mu mvugo za benshi ndetse n'abategetsi mu nzego zinyuranye ntibahwema kuyigarukaho, ari nako bagaragaza ko ari umwe mu buryo bashyizeho ugamije kuzamura imibereho ya mwarimu ahereye kuri uwo mushahara muto. Umwe muri ubwo buryo ni ikigega cy'abarimu cyitwa umwarimu Sako cyashinzwe na leta hagamijwe ko cyafasha abarimu kibaha inguzanyo ku nyungu nto kandi bibarabishima.
Ni banke igira inyungu keye ukurikije amikoro ya mwarimu, kuko batwaka amafaranga 11% mugihe mu mabanke yandi classique baca muri 20%. Ikindi kandi uyu mwarimu Sako watumye abarimu tugabanuka mu dukayi tw'abacuruzi batwirizaga mu dukayi waho bafasha gasabune wagize gute. Umwarimu wacu Sako duhereza utuntu twose dukeneye inguzanyo ku buryo bwose bukenewe, ku buryo aho kugira ngo wirukankire umuntu wo hanze turukankira banke yacu y'umwarimu Sako.
Nubwo intego nyamukuru y'umwarimu Sako yari ugutanga inguzanyo zishorwa mu mishinga ifasha kuzamura imibereho ya mwarimu, mu majwi y'abarimu baganiriye n'ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 10 iki kigega gishinzwe. Ibyo biracyagoranye uretse n'imishinga nk'iyo no kubonaho kuba ningora abahizi.
Nimba yenda uri umwarimu usembwe 40,000 bakakuguza, urumva yenda ntibakurengereza miliyoni n'igice cya kibanza ntabwo wakibona. Ubwo rero iki imbogamizi ihari iterwa n'umushahara wa mwarimu. Ukabandi babubaka mu mugi tuwahabona ikibanza, tuwahabona inzu nziza, nyine nibyo ngivyo kubera ibijyanye n'iki n'umushahara mukeye.
Utwaje ubugabo agafata iyo nguzanyo nawe mu kuyishyura ubuzima muhira busa n'ubuhagazi.
Nakubwiye ko nafashe credit mu mwarimu Sako. Nageze iyo ngiye guhembwa ejo bundi ntungurwa no kubona nasanze kuri konti yanjye amafaranga 578. Uyi birashoboka kuko narayakoresheje, ariko ni ingaruka za wa mushahara mukeya kubera ko niburi yaba narifite agashahara kadufashijeho wenda nko muri 60,670 ntihari kubura n'uduhumbi 10 sitaguraho cyangwa 20 ku buryo naje kuguramo n'ijanga nanjye abana bakazajya muri uku kwezi. Ubu watekereza yuko wenda abana banjye zabatunga gute narasanzeho amafaranga 578 nyuma y'ukwezi gushize.
Aba rero bagasanga n'ubundi gikwiye gukorwa ari ukongererwa umushahara, kuko aribwo nizunguzanya ikigega cyabo kibaha ziziyongera.
Agashahara kabaye nk'akiyongereye byatuma natwe tubona inguzanyo itubutse tugakora natwe imishinga ifatika.
Ako gaciro k'umushahara buri gihe ni wa mwarimu, dore nguri yaratambutse ni mwarimu. Finalement ibintu bijyanye n'umushahara nta buryo bashobora kubyajista bitse umwarimu Sako nta kindi yakora
nk'umu A0 ukora mu yindi myanya nko ku rwego rw'imirenge ayo bahemba ntabwo ngendeye kuyamenya, ariko ntabwo ahemba kimwe n'umwarimu w'umu A0 nawe kuko icyo kintu kitatekerezwaho. Nimba wende mvona ari nyinshi bishoboka kuko uko bakora, ariko hakabayeho kubitekerezaho abantu bakabaho mu buzima babona ko ari ubuzima butabababaje.
Gusa hari n'abasanga hamwe n'amasaha y'akazi ya mwarimu imicungire y'uwo mushinga wakabaye wunganira umushahara we mu gihe yaba nabonye inguzanyo ifatika itashoboka. Aha rero bagasanga umuti urambye w'icyo kibazo ari uko umwarimu yahabwa umushahara wamufasha mu mibereho ye bitagombereye inyunganizi zisa n'izidahari. Guhuza imibereho ya mwarimu w'ubu n'ireme ry'uburezi risabwa mu mashuri nabyo bigakomeza kuba irindi hurizo. Ikigega cy'abarimu wo mu Rwanda umwarimu Sako cyashinzwe mu mwaka w'2008. Imibare inzego nkuru zacyo zitanga kugeza ubu igaragaza ko kimaze gutanga inguzanyo irenga miliyari 220 mu mafaranga y'u Rwanda, ndetse inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari benshi mu barimu bamaze kwiteza imbere mu mishinga ibyara inyungu babikesha icyo kigega. Demistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokre Mutijima arakinuye hambavu rero yabigisha avuga ko aronka gashara kadakwiye mu Rwanda. Hari n'abana babujije kuja mu ishuri ariko bavuga bati naho twabujije kuja mu ishuri ntitwerera amaboko. Akarero na Jacqueline Kayitesi w'imyaka 59 amaze imyaka hafi 20 atwara imodoka nto na nini. Ni nyuma yuko akuwe mu ishuri yagendewe na Claude Ganza munyamagana baraganira ku buzima bwiwe.
Umwana w'umukobwa muri Kongo yabagafashwe nabi nta gaciro yabonaga. Umukobwa ntibamwemera gukora imirimo y'abagabo nk'iyo nkora. Ubuzima bwo muri Kongo bwari bugoye kubategaruguri cyangwa kubari bwabugoye cyane.
Ni Kayitesi Jacqueline Shakira, umubyeyi w'abana batatu amaze imyaka myinshi arera wenyine. Ni umushoferi umaze mu mwuga imyaka 20 n'atwara abantu n'ibintu. Aha yatubwiraga urugendo rwe yanyuzemo kuko yakuriye muri sosiyete idaha agaciro umwari n'umutegarugori. We kimwe n'abavandimwe b'abakobwa bavukijwe amahirwe yo kwiga yanga guheranwa nayo mateka afata icyemezo cyo kuzahatana kugeza ageze ku ndoto ze.
Ya nkuru uwo mwuga nakuriye mu Rwanda bera niwacu bonye urubuga ntibari kunyemerera. Babona ntibagundaga ko twiga, higaga abahungu. Njyewe n'abahungu niwe ubizi wacu ntibatwemereraga kwiga.
Ubu buriya mwize amashuri angana iki?
Njyewe nize amashuri kugeza wa gatandatu muto no kujya kwiga najyaga kwiga ngatakwa nyogokuru bakanga ko niga. Akazi k'umukobwa ni gushyingirwa abafite inka gacunda, ugasaga kukira inka, agateka, abahungu baza akabagaburira.
Mbese nabyo biri mu byaguteye ishyaka ryo kumva ko niba bakwimye amahirwe yo kwiga washaka ikindi ukora
n'umuntu. Icyo ni nacyo kintu muri basaza banjye bize b'imbere batanu nta numwe unduta, nta numwe undusha imibereho myiza. Kuko nagize courage kuko ntize ko yabambuje amahirwe yo kwiga bituma nkora iki? Nanjye nshaka ishundi buzima. Bari yabize bo kunduta kandi ari abahungu. Nshaka ko nanjye nabagwa inyuma mu mugongo ahubwo noneho nibo ubu ngubu nibo bangwa inyuma mu mugongo. Kibyaramiripe, byaramiripe.
Kayitesi avuga ko nubwo yishimira ko yabigezeho ariko bitabuze ku mugongo. Yari afite abana batatu agomba kwitaho wenyine nyuma yuko umugabo we nawe wari umushoferi yari amaze kwicwa mu 1994.
Kubera ubuzima bwari bubi inyuma dukambi natwaye hano mu Rwanda ni taxi gutwara abantu. Nakoze hafi imyaka 6 ubwo nizigamira uko ntashye nimugoroba nkavanaho nka 3 byo guhaha ubuzima bugakomeza. Noneho nza kubona amafaranga nyuma y'imyaka 5 nza kugura iyanjye imodoka minibus ubundi natwariraga abandi ngo nimaze kugura minibus ndakora minibisi nabivanyemo inzu nanjye no kujya mu muhanda bakavuga ngo ngo dore umudamu nanjye mudamu wa mbere wabonye permis y'u Rwanda utwara abantu n'ibintu.
Avuga ko byabanje kumugora kugira ngo abone imodoka yo gutwara mbere yuko aguriye kuko batizeraga neza ko yabasha gutwara abantu benshi. Umuhati n'icyizere yari yifitiye byemeje abafite imodoka kumuha akazi.
Najyaga muri gare hara muri gare ahantu gare yari iba nk'uko haniri none nkagenda nkicara none kumwajya mundubisha ko nzimuduka none babanza kundubisha buraseri umushoferi yicara aha nicara agira atazi ko nzimuduka noneho mfata imodoka ndapakira yicara iruhande rwanjye turagenda tujyayo ko dufite linye ya buraseri mva buraseri nkora amatura abiri turi kumwe buraseri gisenyi buraseri gisenyi abona nzimuduka hari nk'uko cyumura mpamagara ninze yananiwe nzemufashe umunsi wose ndakora aho ndarinje nta kibazo noneho abandi bashefe barambona wananiwe akampa imodoka cyangwa umubose wamaze kumbona ko ntwara neza umaze kubona ko ndi umudamu w'inyangamugayo nkikirana imodoka y'5/5 bituma ababose benshi bankunda n'ubu bakampa akazi k'ubushoferi ndakora.
Mutwara hano mu Rwanda gusa cyangwa no muri Kongo naho muratwara?
Mpakira amajirwa mfite kamyo itwara toni 40 ngapakira umuceri majirwa nkawujyana ingoma.
Ni iki cyamushoboje gukora aka kazi kafatwaga nk'akabagabo gusa kandi akagakora neza mu myaka 24 yose amaze?
Burya kwitwararika neza mu bushoferi nicyo kintu cya mbere kirinda umuvuduko nicyo kintu cya mbere baje kumetiriza mu bushoferi ni nacyo cyandi nzakisire. Hari igikombe twigeze guhabwa cy'uko nitwaye neza mu myitwarire myiza y'abashoferi nahawe na seritifika y'imyitwarire myiza mu bushoferi kuko nabaho sinigeze nkora accident sinigeze nica umuntu no gutwara nishyize mu mutuzo no gutwara nshyize umutima hamwe no gutwara mbifitiye intego.
Kayitesi avuga ko imbogamizi yahuye nazo akigera mu Rwanda ari nk'izo n'abagabo bahuraga nazo zijyanye n'umutekano muke yarusanzemo. Ukunda umwuga w'ubushoferi avuga ko ntawe mu muryango we yigeze abyigana cyangwa yabyigiyeho kuko ariwe wa mbere wamenye gutwara imodoka iwabo. None uyu mwuga umaze kumugeza kuki? Arabyivugira.
Maze kwiteza imbere mfite inka zigeze nko kuri 18. Mfite amazu abiri, inzu ntuyemo, inzu nkodesha, nkaba mfite n'ikibanza byose hamwe mbishyize mu mbese agaciro k'ibyo bintu ubu ngezeho nka 130,000. Imodoka itarimo nayigiyemo ubwo ni byabafata nka 160,000.
Uyu mubyeyi ashimira Leta y'u Rwanda kuba yarahaye abari n'abategarugori urubuga rufunguye kandi amahirwe akabageraho kimwe n'abagabo bitandukanye n'uko aho yavukiye muri Kongo byari bimeze mu gihe cyabo. Ahamya ko hari benshi burungano rwe babayeho nabi nk'ingaruka zo kuvuzwa amahirwe yo kwiga no gukora ibyabateza imbere.
Urebye u Rwanda rwadushyize ku bintu byiza cyane rwatumye abagore baduhaye agaciro cyane batuma umugore niba ushoboye umurimo runaka urawukora kandi bakaguha agaciro kako k'umurimo ukora. Ariko muri Kongo nta gaciro bahaga umwana w'umukobwa.
Aravuga ko mu myaka agezemo ateganya kureka gutwara imodoka agashinga butike nini akicururiza maze akaruhuka kuko yakoze bihagije kandi akaba yarateganyirije amasaziro ye. Ashishikariza kandi igitsina gore kurenga imyumvire yuko hari imirimo yagenewe abagabo ko batakora kuko nabo bifitemo ubushobozi. Asaba kandi abakiri bato bisanze mu miryango itaraha agaciro umwana w'umukobwa guharanira guhinyuza imyumvire nk'iyo babyerekanisha ibikorwa. Ashimangira ko uwihaye intego kandi akayiharanira niyo byatinda ariko ihereza yigeraho. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio ya Amerika.
Nanabice ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi zahungiye imikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo zimaze imyaka itatu mashingiti zivuga ko zitewe impungenge n'imvura igiye gutasura kuko ayo mahema yabo yamaze kubatabagurika ko inkuru irambuye na mgenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Muri iki gihe imvura itangiye kugwa muri Republika ya Demokarasi ya Congo, impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga ko ziteye impungenge no kuba zituye mu mashitingi ashaje kandi amenshi muri yo yaratobaguritse. Ndore ko amenshi muri ayo mazu akambitsemo izo mpunzi amaze imyaka itatu batarasimbuza amashitingi yubakanywe nazo, kandi babiteganyijwe yuko amashitingi amara amezi atandatu gusa hanyuma agasimbuzwa.
Muri HCR bari batubariye ko amahema azaza amara amezi atandatu bakaduhindurira, mugabo twararindire ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira.
Mu mazu imyaka ingahe mutayabona?
Kandi tumaze imyaka itatu ngaha mu nkambi, mugabo muri iyo myaka itatu n'amezi hejuru tumaze batanze ihema rimwe niho bahinduriye abantu. Kugeza ubu turiko turabona bariko barahereza abandi, mugabo bahereza umwe nk'umwivirage yose ugasanga bahaye nk'abantu babiri cyangwa batatu. Twebwe ntituramenya rero ko abo bantu babiri baronse amahema aribo barefije bemewe. Rero bikaba babona ko abo babiri batatu bahawe amahema aribo bakeneye kubakirwa. Twebwe twosaba natwe hariho nko mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, mu Uganda, bose bakeneye barefije batakeneye kutwubakira aho tuguma turanyagirwa, ntibatwunguruza duhereza abadukeneye nko mu barefije b'impunzi bari mu Burundi. Turazi neza ko bubakiwe, barubakirwa amatafari, barubakirwa amabati hejuru, nta ngwane nimwe bafise. Abari mu Rwanda naho tutaje mu turabyumva ku makuru. Mugabo nkaha mu nkambi ya Rusenda nta mahoro dufite, uko ntitugiraho tuca, ntitugiraho tujyama, imvura iguye turahangayika cyane cyane ufise nk'abana. Ese niwafata unuwafata uwo mwana wawe imvura iri kwiragwa uzomujyamikahe?
Tuba nk'ubu imvura imize kugwa yahera imvura yatasuye, ntacyo dufise tuzoryamamwo, ntituzoryama hanze turaturanyagirwa tutifa ngo tubarefite. Rero nibatubwire neza turariko duha amahema kugira natwe tugirente tuze tube nk'aho tubaka tuze tube nk'aho tujyama.
Munyesha Simeo ni impunzi yo muri village y'umunani yo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko kubera kuba mu mashitingi ashaje igihe kirekire iwe n'abaturanyi be bahisemo gutangiza igikorwa cyo gusakaza amazu yabo ibyatsi ndetse no kubakisha ibiti mu rwego rwo gutinya yuko imvura ishobora kubira abana babo muri ayo mazu.
Imvura itangira kugwa abana bakabura aho barara, tugafata gahunda yo gushyira ibyatsi kuko tuba twabuze amahema. Tugiye kubabwira ngo baduhe amahema, abaza kwandika nabo bagenda bakuramo umwe umwe, ugashaka ngo muri village bafashe nk'abantu cumi gusa batarenga. Muri village igizwe n'abantu hafi majana ane, ugasanga abandi bose tuburiyemo kiyambaza ibi byatsi nyine. Uko nagiye nsakara nafataga nk'itayi zibiri z'abana nkazigurisha, namara kuzigurisha bagaheba bakicwa n'inzara, kare bukunge nibanza niruto twatsi no watunjiriraho nuko tugenda dusakara.
Mukuri ndinga rwose zishobora gutegwa n'imvura kuri izi mpunzi ziba mu mashitingi ashaje. Umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda n'ibizi Foste avuga yuko aseri yatangije igikorwa cyo gutanga amashitingi ku miryango 600 iba mu mashitingi ashaje cyane, kandi ko icyo gikorwa kizagera ku mpunzi zose.
Kuri iki kibazo cy'amashitingi cyaha mu nkambi ni kibazo cyabaye kirekire, ariko twaragerageje gusega no gusaba amashirahamwe ko boza kudufasha kugira baduhereza amahema yo gusakara kwino kubera ino mvura igiye kugwa. Aba ubuyobozi bwose bukorera hano mu nkambi burabizi, hasere barabimenyeshejwe na senere barabizi, nawe umushitsi ndetse yari yaje kudutembera avuye mu mahanga mu minsi heze nawe nyene yagiye azi iki kibazo. Mugabo ishyirahamwe ARD ryari yemeje neza ko rigiye kudufasha mu kuduhereza amabashi. Hari hari amahema ashika 646, ubu baratangiye igikorwa cyo kuyagaburira abo bari bagize risansuma.
Mumenye yuko kubera gutura muri aya mashitingi ashaje umwaka ushize wa 2017 imvura ivanze n'umuyaga yari yasenye amazu agera ku 1200 yo mu nkambi yo mu Rusenda, ahanini bitewe n'uko amenshi muri ayo mashitingi yari ashaje cyane. Vedaste Ngabo, ku bw'ijwi rya Amerika, mu Rusenda, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Medastengabo urakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwakoze kutwumviriza yakoze Macbile ya Biro yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nashon yadufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongera ejo nkaho twahereye ariko mukurindira isango yejo ngende ndabatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri vyo harimo muri isanga muza kuri kira saa 10 saa 12 n'amakuru azwagezeho mu karere gicisa imwe n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ako cane cane turaza kwibanda kuri Afrika muranigwe mwongere mugire indwi nziza mubanye no muvyanye.